Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije ikaze kuri radio yanyu.
Mu gihe abantu ariko bivuga yuko twoshyiraho leta ihurikiyemo bose, ihurikiyemo abantu bo mu Rwanda bitandukanye, birumvikana rero yuko ubu leta ishobora kuboneka dukurikije biza shingiro iyo ari leta irimo abasenzefite bonyine.
Uwo ni Bwana Wirinyamitwe, umujyanama mukuru mu biro bya perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazigarukaho mu kanya. Mbere yaho ariko Alphonse Ndayikengurukiye hagiye kubanza abagezeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse, waramutse neza.
Mwaramutse neza, Eugene, mwaramutse neza mwese muri kumara dukwirikira. N'ubu inama nshingamateka na nkenguzamateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika irabandanya ishaka gutohoza neza akantu ku Gandhi kugira ngo itahure neza ibiri muri ya masezerano ku birwanisho ruhonyanganda Iran yagiraniye na vya bihugu rutura byo ku isi, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Ubudagi, Uburusiya, Ubushinwa n'ingoma y'Ubwongereza. Abashinga amateka n'abakenguza amateka bavuga ati Iran ntitwoyizigira kuko turabonamwo ibintu bisa n'ukumenga yarabeshe, bati turakeneye gusoma ibiri muri ayo masezerano kugira ngo dusobanukirwe neza. John Kerry yari kizigenza muri ibyo biganiro na bati ayo masezerano aba mwibanga kandi afiswe na chaka kigega kijejwe kugenzura ibijanye n'ibirwanisho ruhonyanganda, ati mugabo bibaye ngombwa twobereka ariko mwibanga. Ikindi kibateye amakenga nuko gukura ko Iran ibihano by'ubutunzi bizotuma ico gihugu gisubira gutoha kikazoshobora mbere n'ugura ivyo bigwanisho mu bindi bihugu nka mu Rusiya canke mbere no mu Bushinwa. John Kerry nawe ati hari ubutunzi bwa Iran tudafite ikiganza, bishoboka ko mutemeje ayo masezerano ibihugu ubwo butunzi burimwo bishobora kubusubiza Iran. Ati rero inzira nziza no kuvyemeza kugira ngo abagenduzi babandanye bagenzura Iran mu mugambi wose yobifise wo gukora ivyo bigwanisho. Perezida Obama wewe yaramenyesheje ko azokoresha ubasha amateka moha mu gihe inamashinga amateka na nkenguza amateka itovyemeza. Perezida wa Somalia yaremeje ko atamatora y'abanyagihugu azoba muri uyu mwaka w'2016. Ibyo Perezida Hassan Sheikh Mohamed yabimenyesheje ejo ku munsi wa gatatu aho yabwiye radio Ijwi rya Amerika ko kubera umutekano muke urangwa mu gihugu ciwe amatora atoshoboka. Ikindi yatangaje nuko bariko bariyumvira ubundi buryo bwo gutora atari umuntu kwijwi bimwe bita vote direct bwoshoboka, kuko bisaba gukwiza ibyangombwa by'amatora mu gihugu cyose, ibyo navyo bikabidashoboka kubera umurwi al-Shabab uguma ugira ibitero. Mu buryo buriko buriyumvirwa ko harimo gukoresha abaserukira abandi bita vote direct hagatorwa inama nshinga amateka nayo ikazotora umuprezida azorongora Somalia kuva mu mwaka w'2016. Yaremeje kandi ko naho ibintu bitameze neza cyane byose ko ari bitari bikereta yiwe imaze gushika ko kuva mu mwaka w'2012 ari nko mu by'umutekano ibyo butunze hamwe mbere n'ibya politike. Jonathan Pollard, uwo ni wa musumyi w'urusaku umunya-Israeli yarapfungiwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva mu mwaka w'1997 azorekugwa mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Ibyo rero Leta ya Israeli yavyakiriye neza cyane uwo musumyi w'urusaku yakora mu gisada c'igisoda ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika kirwanira mu mazi yari yaciriwe gupfungwa uwa zero kubera yibera igihugu ciwe amabanga y'ingene iperereza rya Amerika rikora hamwe n'ingene ituma amajwi ajwangarara bimwe bita bruyage mu gutuma tumana kw'amakuru mu karere Israeli irimwo n'ibihugu by'Abarabu. Akanama kagizwe n'abantu batatu bo muri Ministeri ya Amerika y'ubutungane kafashe ingingo yo kumutezurira kuko basanze atakiri caha gikomeye agishoboye gukora. Jonathan Pollard rero ararindiranywe n'igishika n'igihugu ciwe, ariko n'umukenyezi wiwe Esther ngo siwazobona ukwezi kw'11 kurashitse kugira mwakire amufashe kwibagira iyo myaka yose hanyuma bubaka ubuzima bushasha. Umunyabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika John Kerry yaremeje ko irekugwa ry'uyo musumyi w'urusaku mu Israeli atahora isarisana n'aya masezerano igihugu ciwe giherutse kugiriranira na Iran ku birwanisho ruhonyanganda, amasezerano Israeli yaneguje iye cane. Jonathan rero Polari yategerezwa kuguma muri Amerika imyaka 5 afunguwe ariko president Barack Obama yararikuye ko apfunguwe ashobora kuja mu gihugu ciwe. Indege za Turkiya zarabandanije gutera ibirindiro by'abarwanyi b'abakurde mu buraruko bwa Iraq no mu maroko bwa Turkiya nyene. Aho ni nyuma yaho president wa Turkiya amenyeshereje ko ibiganiro by'amahoro hagati ya leta arongoye na wa mugambwe PKK urwanira kwikukira kw'intara ya Kurdistan bitagishoboye kubandanya. Ahmet Davutoglu ni uwo ni ministre wa mbere wa Turkiya niwe yamenyesheje ko ku munsi wa gatatu ibitero by'indege za Turkiya byasambuye ibirindiro n'ububiko bw'abarwanyi ba Kurde mu turere dushika dutandatu ataku nyene amenyesha ko arico gitero gikomeye gusumba ibindi kuva Ankara itangwe gutera ibirindiro by'abarwanyi ba Kurde n'ibyo amaguri Islamic States muri Iraq no muri Syria muri iminsi ya vuba. Iraq rero yariyamije ibyo bitero ibyita ko ari bikorwa biteye ubwoba kandi ari ukudasonera ubwigenge bw'ikindi gihugu. Selahattin Demirtas n'umukuru mugambwe uharanira demokarasi ari mu mugwi w'imigambwe itavuga rumwe nuri ku butegetsi kandi itahura ikibazo c'abakurde yari yamirije ibyo bitero nawe nyene avuga ati ari kwihora iyo migambwe avuga ati ibyo bitero no kwihora iyo migambwe kubera ashinga amateka ifise mu nama ashinga amateka nyene bibuza Ankara kwiganzira iyo nama. Ati ico tuzira nuko dufise ibitse 13% kwijana by'amajwi mu nama ashinga amateka. Leta tuzumwe za Amerika yoyo yaramenyesheje ko kwa kabiri kwirikira korana na leta ya Ankara kugira ngo zigizeyo abarwanyi mu buraruko bwa Syria. Mullah Omar yatwara leta ya Afghanistan kuva mu 1996 ku ntwaro y'abataliba amaze imyaka 2 ngo apfuye. Ibyo byamenyeshejwe kuri uyu munsi wa gatatu na Abdul Hasib Sedik umuvugizi w'iperereza rya leta ya Afghanistan. Muri leta zunge za Amerika iyo nkuru bayakiranye agaciro ariko bariko bararaba ico bacishwe umukuru wa leta y'abataliban hamwe ituma iyo nkuru igiye kuvugwa muri iki gihe kandi ubwanyuma Mullah Omar yabonetse hari mu mwaka w'2021. Ibyo ngo birashobora kandi gutuma ibiganiro by'amahoro byariko biraba hagati y'abataliban na leta ya Afghanistan bifata iyindi ntumbero kandi byari bigeze kure kuko hacatangura ingwano yo kumusubirira.
Urakoze Alphonse kuri aya makuru. Nshuti zacu, ubu muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Turi no kuri internet kuri radio yacu voa.com. Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Uyu noneho ni umwanya w'inkuru nyamukuru. Bamwe mu banyapolitiki b'u Burundi basanga itegeko nshinga ryahinduka. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yavuganye na Bwana Wirinyamitwe, umujyanama mukuru wa Perezida w'u Burundi Pierre Nkurunziza.
Mushinga ntahe Wirinyamitwe, mbanje kubasuhuza murakomeye cyane.
Ego nandi ndabaramukije nkongera karamutsa n'abarekora twumviriza mu Burundi no makungu.
Nibyo se koko umugambwe se NDD FDD birumvikana na guverinoma y'u Burundi byasabye ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba ko itegeko nshinga ry'u Burundi ryahindurwa?
Ego cyane, hariho ingingo itegerezwa guhinduka kuko mubiravye mu gushinga leta umugambwe se NDD FDD wonyene niwo mugambwe ufite uburenganzira bwo kwinjira muri leta. Muri icyo gihe rero mu gihe abantu ariko rifuza yuko twoshiraho leta ihurikiyemo bose ihurikiyemo abantu bo mu migambi itandukanye, birumvikana rero yuko ubu leta ishobora kuboneka dukurikije bwiza shingiro iyo ari leta irimo abashinzwe FDD bonyine, abahutu n'abatutsi n'abapfasoni bavuye mu mugambi w'ishinzwe FDD bonyine.
Ibyo se bivuze ko byakorwa mu kihe gihe, byaba mbere y'uko manda ya President Pierre Nkurunziza irangira tariki ya 26 ukwezi kwa 8 gutaha?
Murazi yuko leta ihari ubu itegerezwa kuhaba gushika tariki ya 26 ukwezi kwa 8, aho ikiringo yatorewemo mukuru w'igihugu mu bisanzwe gitegerezwa kuba kibishijwe n'ikindi aheruka gutoregwamo. muri cyo gihe rero bizaba ngombwa yuko ashinga leta shasha iyo leta rero kuko iyo matora aheze hateza kubaho na leta ubu rero iyo leta ubusanzwe bigaragaza yuko nk'abari mu migambwe ya Ipfona imigambwe ya Fodebu imigambwe ya FNL n'iyindi atanu bafite uburenganzira bwo kwinjira muri leta kiretse abasanzwe bafite ubumenyi n'ingingo ijana na mirongo ibiri n'icyenda n'ibwiriza shingiro ry'ubuhumbi
ahubwo umushinga ntahe w'irinyamitwe hari bamwe mu nyapolitiki batavuganwe na leta ndetse n'abahana uburenganzira bwa muntu bari mu miryango inyuranye bavuga ko ahubwo Perezida Pierre Nkurunziza ari utajya muri iyo leta y'ubumwe yakirwaho ihuriweho bavuga ko yarenze ku masezerano ya Arusha n'itegeko nshinga mubyumva mute
kibazo cyaraheze icyo kibazo muri politiki birashyirwa ku bantu baharira kuri imica nk'ibiriya mu bijyanye n'itunganywa ry'igihugu ariko icyo kibazo cyaramaze guhera kuko iyo impari nk'izo zihari mubwiriza shingiro ingingo yacyo y'amajana abiri na mirongo ibiri na gatanu igaragaza yuko sentare igeze kubahiriza ibwiriza shingiro ariyo ica ikatura ayo matati ayo matati rero yari hagati y'abanyepolitiki mubwira bati mukuru w'igihugu yokwitoza abandi ngo niyo kwitoza icyo cyaramaze guhera kuko ibwiriza shingiro ryamaze gusigurwa neza n'iyo sentare igeje kuryubahiriza murumva rero ujejwe gushyiraho iyo leta ni umukuru w'igihugu yatowe uwo banyagihugu rero abarundi bitoreye n'icyubahiro Petero Nkurunziza yatowe kugenekereza ijana ry'ibiri na rimwe ry'uko indwi hanyuma mukamuzi yuko mu ziheze ariho seni yatangaje icyese washoboye gutorwa hakaba hari imbere yuko inzego sentare igejejwe ko ibwiriza shingiro nayo ishobora kwemeza ibyo bitigirije yashyikirijwe murumva rero yuko utegereza gushyiraho iyo leta n'icyubahiro Petero Nkurunziza hanyuma rero wewe rero yari yifuje kugurura imiryango kugira ngo n'abandi batashoboye kugira amajwi baronke kuko batagira abanywanyi bakwiriye izo rero nabo nyine bashobore gushobora kuhurikira muri iyo leta rero iyo yugurura imiryango zawo cyagira akanyarwanda ngo cyagaruka avuga ngo ahubwo ngo niba atarakwiriye kujyamo kandi ari bategereza gushinga iyo leta
ndabashimiye cyane mushinga ntahe w'irinyamitwe ni umuhanuzi n'umujyanama mukuru wa perezida w'Uburundi Pierre Nkurunziza tuvuganye ari mu Bubiligi murakoze cyane
mwari muzi ko mushobora kuturungikira amafoto amasanamu ya video amajwi n'inyandiko ku matora yo mu Burundi mukoresheje telefone zanyu ngendanwa
reka da ntabwo twari tubizi bigenda gute
ngo kuko igisata cy'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda cyayibatekanirije
kagira inkuru
ubwa mbere naba ku rubuga ngurukana bumenyi ku ijwi rya Amerika hanyuma ufyonde ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo harakamenyetso k'umwami gato hanyuma uhitemwo akamenyetso kerekana kamera ugafyonde ufyonde aho ubona handitse fata video nshasha ufate amasanamu wifuza kurungika cyangwa ufyonde ku masanamu wabitse yahe izina kandi uvuge mu ncamake iyo nkuru yawe mu nyuma ufyonda ku kamenyetso kerekana kurungika ugasanga ku ruhande rwo hejuru ahagana iburyo ayo masanamu azocaja mu bubiko bwitwa amatora y'u Burundi koresha ubwo buryo nyene masanamu ya video aya majwi n'inyandiko
oh urakoze kudusobanurira Muruzinduko Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yagiriye muri Afrika yahaye inama abayobozi n'abaturage ba Afrika ko itegeko nshinga ry'igihugu rigomba kubahirizwa. Yumvikanishije ko nta muntu uri hejuru y'amategeko kabone niyo yaba ari perezida. Mugenzi wacu Etienne Karekezi yabajije bwana Robert Higiro wo mu muryango Democracy in Rwanda Now wari wasuye ijwi rya Amerika amubwira uko yakira ubutumwa bwa Perezida Barack Obama.
Ngira ngo Perezida Obama nta kintu mu by'ukuri ataburiyeho abanyapolitiki cyangwa se abayobozi bo muri Afurika, ariko cyane cyane noneho twakoranye nabo na gahunda tubona ziri mu Rwanda zo guhindura constitution, aho umuntu bavuga ngo niwe wenyine ushoboye. Nibyo President Obama yasubiyeho, iyo uvuze uti ni njye genyine ushoboye, abandi banyarwanda 12 ntago zishoboye, ntacyo ubora koze mu myaka 20 amazeho, yabuze n'umuntu umwe yasigaho. Urabyumva, kuko n'amashyaka akomeye tuzi nubwo twajya muri za Tanzania, nubwo twajya muri za South Africa, baba bafite ishyaka rikomera kubera yuko rigira ideology ifasha icyo gihugu, kandi bakagira n'akadazi bagenda bavuka bagurominga kugira ngo ejo bazaba bayobozi. Mu gihe rero udakora ku buryo ubona abantu batoya bazagusimbura, wese wavuga yuko urimo gukora icyo. Kandi ikindi niyo nkomoko y'imirwano yica abantu, ni ukuvuga ngo n'umaze imyaka 20 ntabwo urimo gukora inshuti, akenshi urimo gukora abanzi, urimo gukora amakosa, urimo gutandukira, urimo kureba igihugu ukabona ari wowe. Kandi niho President Kagame ageze. Nicyo kibazo rero Obama nicyo yasubiyeho cyane. Ariko igisekeje, nasomaga New Times uyu munsi, ibyo Obama yavuze babikuyemo bigendanye n'ibyo, bavuga gusa ku bindi ngo ngabayashyigikiye mu bintu bya conflict hamwe na security and peace. Ariko ikikwereka yuko ese umunyamakuru wa New Times wumvishije ijambo rya President Obama, bakamubwira bati hariya ntuhashyiremo, we abatekereza iki nk'umunyarwanda?
Ni ijambo ryumvikanye mu Cyongereza, ariko ndibwira ko itangazamakuru rimaze kwaguka cyane, abantu benshi bararyumvise. Mukumva se nko mu Rwanda nk'ubu Inteko Ishinga Amategeko iri mu baturage ishaka kumva ibitekerezo byabo kugira ngo barebe niba bahindura ingingo ijana n'imwe yatuma Perezida uriho Paul Kagame yakwiyamamariza manda ya gatatu. Mubona mu bayobozi b'u Rwanda mpere ku badepite n'abasenateri bagize inteko, ririya jambo ni ikintu bumva bakumva ribareba cyangwa basanga ari ijambo ry'umunyamahanga?
Mu by'ukuri n'abana bagejeje mu myaka 17, buri muntu wese wakurikiranye ijambo Perezida Obama yavuze kandi ntabwo byari kuvuga ngo biri personal, yabwiraga abana akunda b'Abanyafurika, ababwira ati ibi bintu ni byiza, yitangaho urugero avuga ati guhinduka, gukuraho ubuyobozi ugashyiraho ubundi, abantu bagerekanye ubuyobozi mu mahoro, atanga urugero rwa za Nigeria, nibwo igihugu gitera imbere. Abasenateri bo mu Rwanda n'abadepite ni ingwate, nta kintu na kimwe bajya batekereza. Niba ushaka kureba neza ukuntu biba bimeze, iyo Kagame arimo kubatuka muri retreat, tuvuge mwiherero, ubu n'abantu bandika, ese iyo umuntu agutuka wandika iki? Mu by'ukuri baba bandika iki? Ariko ni ukukwereka yuko baba bafite ubwoba ku buryo ibyo avuze ntabwo ari discussion barimo, ni amabwiriza. Iyo ubona parlement yihuta na sena kwemera yuko ingingo ijana na rimwe hinduka, nuko biba byararangiye barababwiye ko ariko afande yavuze. Abo ni banziza baba birimo, ni ba Musoni baba birimo, ni ba Dani Munyuza baba birimo, baba barimo bari mu matwi y'abari abadepite babwira bati afande yavuze mu bigire vuba, bakongeraho n'ibindi. Ye urumva ubu ngubu kuko bamaze kujya mu gice cy'igihugu barimo kuvugana n'abaturage, bya bindi byabo biri stage managed, babemeza yuko nyine ingingo igomba guhinduka, bafite barimo barigaragambya mu mihanda hose aho bageze. Abadepite barabyumva ibyo barimo gukora atari byo, abasenateri barabyumva ko ibyo barimo gukora atari byo, abaministri barabyumva, premier minister arabyumva, Rugege arabyumva wirukanye ba Green Party mu kirego bari batanze. Ariko na rwinyagamburo baba bafite, umuntu wazanye ukamugira umudepite adatowe waramushyize ku rutonde ngo ari urengaho ngo avuge atari ko nyako ba president, ibi bintu uvuga ntabwo ari byo, twakabaye tubigenza gutyo.
Major Robert Higiro tuvuganye hano muri studio zacu Washington DC, mbibutsa ko mu minsi mike ishize Major Robert Higiro aherutse kugeza ubuhamya kuri Kongre ya Amerika muri su komisiyo y'ibibazo bya Afrika n'ububanyi n'amahanga, asobanura ihohotera, ikibazo cy'ihohotera ry'uburenganzira bwa muntu, anavuga ko mu Rwanda hari iyicarubozo. Yavuze cyane ku bijyanye n'amagereza.
Tukivuga ku Rwanda, urukiko rw'ikirenga rwatangiye kumva urubanza rw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije Green Party riregamo Leta y'u Rwanda. Urukiko rwanze kumva icyifuzo cy'uwiyise inshuti y'urukiko muri uru rubanza, ruvuga ko afite aho abogamiye. Ni inkuru ya mugenzi wacu Asumutakaboye.
3-2-1 papier. Urukiko rw'ikirenga rwanze icyifuzo cya Bwana Gatete Thierry uhagarariye umuryango Center for Human Rights ukorera mu Rwanda wifuzaga kuba inshuti y'urukiko ni mu rubanza cyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryarezemo guverinoma y'u Rwanda kuyica amategeko ishaka guhindura itegeko nshinga. Urukiko rwasobanuye ko uyu Gatete Thierry abogamiye ku ruhande rw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije riyobowe na Bwana Frank Habineza amategeko ateganya ko kwitwa inshuti y'urukiko kugira ngo wemererwe kuza mu rubanza ugomba kwerekana ko ntaho ubogamiye. Urubanza rwakomeje ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije risobanura ikirego cyaryo rinasaba ihagarikwa ry'ibikorwa byose birimo gukorwa ubu bigamije kuvugurura itegeko nshinga. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryareze Leta y'u Rwanda kwibogamiye ku ruhande rw'abashaka ku itegeko nshinga rivugururwa. Uwunganirira ishyaka Maitre Mukamusoni Antoinette yabwiye urukiko ko abayobozi bakuru aribo batangiye ibyo kuvugurura itegeko nshinga mbere y'uko abaturage babigira ibyabo. Iri shyaka rivuga ko abayobozi bagaragaje kubogama kuko banakira ubusabe bw'abaturage mu nteko ishinga amategeko hazaga abayobozi bakuru b'inteko kwakira abaturage. Nyamara ku rundi ruhande mu gihe ubusabe bw'iri shyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ubwo ryagezaga ubusabe bwaryo mu nteko butanakiriwe byibuze n'abakozi bato b'inteko, aho iri shyaka ryavuze ko ibimenyetso bishingirwaho ari amajwi n'amashusho byafashwe abaminisitiri, abadepite n'abayobozi mu nzego zitandukanye bagaragaza ko bashyigikiye ku ingingo y'ijana rimwe yavugururwa bakanabishishikariza abaturage mu nama bakora. Abunganira Leta bavuze ko urukiko rw'ikirenga rudafite ububasha bwo kuburanisha uru rubanza. Maitre Rubangwe Epimaque umwe muri batatu baburanira Leta y'u Rwanda yabwiye urukiko ko nta bubasha rufite bwo kuburanisha urwo rubanza ko watanze ikirego yagombaga kunyura mu bagize inteko ishinga amategeko nk'uko itegeko ribiteganya. Urukiko rw'ikirenga rukaza nk'umujyanama. Abunganira Leta bavuga ko batabona impamvu Leta yakuruwe mu manza kandi nta cyaha ifite. Ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ryo rivuga ko bitari gukunda kugana inteko ishinga amategeko kuko hari umwe mu bayigize wavugiye ku karubanda ko batemera ko itegeko nshinga rivugururwa ari ibigarasha. Abandi bakagaragaza ko ubusabe bw'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije nta shingiro bufite. Maitre Mukamusoni hamwe n'abayobozi b'iri shyaka barangajwe imbere na Dr. Frank Habineza bavuze bimwe mu bimenyetso byaranze kubogama ku ruhande rwa Leta ari nayo impamvu bayireze. Bavuze uburyo abadepite bafatanyije n'abaturage gucinya akadiho nyuma yo kwemeza ishingiro ry'ubusabe bwo kuvugurura itegeko nshinga. Aha Maitre Antoinette Mukamusoni yasobanuye ko Leta ariyo yarezwe bitewe n'uko kuvugurura itegeko nshinga byatangijwe n'abanyamategeko n'abayobozi mu nzego zo hejuru abaturage bakabisamira hejuru. Yasabye kandi ko urukiko rw'ikirenga rwagira inama inteko ishinga amategeko imitwe yombi igahagarika ibikorwa byose birimo gukorwa bigamije ivugururwa ry'itegeko nshinga kuko iri tegeko ari ntayegayezwa. Nyuma yo kumva ibivugwa n'ababuranyi bose, urukiko rwanzuye ko agiye gusuzuma ububasha bwarwo mu kuburanisha uru rubanza, rutangaza ko umwanzuro uzasomwa ku itariki ya 9 Nzeri isatatu za mu gitondo. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Utugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Amatora y'umukuru w'igihugu atabonwa kumwe na bose mu Burundi yarigizweyo gushika ku itariki 21 z'ukwezi kw'indwi mu gihe uruhagarara n'ubwicanyi bitera byiyongera mu gihugu. Abasirikare ba Leta n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye baherutse gutana mu mitwe mu ntara ya Kayanza hafi y'urubibe n'igihugu cy'u Rwanda. Buramatari w'iyo ntara yatangaje ko abo bantu bitwaje ibigwanisho binjiye mu Burundi bavuye mu Rwanda, icyagirizo abategetsi b'u Rwanda bahakanye. Ibyo bikaba bishobora gutuma haba ubwoba bwo gutumvikana kw'abanyepolitiki n'imyerekano mu mabarabara yo kwiyamiriza ko Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza asubira kwitoza bishobora kuvamwo intambara ikomeye. Abatavuga rumwe na Leta barihojeje amatora mu kuvuga ko ingingo ya Perezida Nkurunziza yo kurondera ikingo cya gatatu irenga ku ibwirizwa shingiro. Itangazwa ry'uko asubira kwitoza mu kwezi kwa kane vyatumye haba imyerekano y'amazi indwi zitari nke, imwe muri iyo myerekano ikaba yabayemo ubwicanyi. Perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza avuga ko ingingo ya sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro ituma ashobora gusubira kwitoza. Umuvugizi wa Perezida Jeve abayeho yatangaje ko Perezida Nkurunziza yateye igikumu ku ngingo yigize y'amatora y'umukuru w'igihugu yari yategekanijwe kuba ku itariki 15 z'ukwezi kw'indwi mu kwishura ko vyasabwe n'abategetsi b'ibihugu bigize umuryango wo mu karere ko muri Afrika mu buseruko. Ivyo bihugu byari byarondeye ko amatora yigizwayo gushika ku itariki 30 z'ukwezi kw'indwi kugira bihe Perezida w'igihugu cya Uganda Yoweri Museveni umwanya wo kugerageza guhuza mu biganiro hagati ya Perezida Nkurunziza n'abatavuga rumwe nawe mu kigoro ko kugarukana amahoro n'umutekano mu Burundi. Umuvugizi wa President Jeve abayeho yavuze ko ivyo byoba birenze ku bitegekanywa n'ibwirizwa nshingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika ziratewe impungenge bikomeye n'amakuru avuga ko ingwano yadutse mu bice bitari bike by'u Burundi, hamwe n'ibiherutse gutangazwa n'abarundi bagabisha gukoresha ingufu kuri Leta ya Burundi. Leta zunze ubumwe za Amerika zisaba impande zose kwiyemeza ku biganiro vyubaka kugira zitorere inyishu iciye mu mahoro ibibazo vya politike bishobora kugeramira amahoro n'umutekano vyashitswe ko mu gushira mu ngira amasezerano ya Arusha mu kiringo kirenga imyaka 10. Leta zunze ubumwe za Amerika ziriyamiriza ikoreshwa ry'ingufu kugira abantu bashike ku migambi yabo ya politike, zikaba zidashigikiye akigora kariko kose ko gufata ubutegetsi biciye mu buryo butisunze ibwirizwa shingiro. Leta zunze ubumwe za Amerika ntizishigikiye na gato ibikorwa ivyo ari byo byose bya gisirikare cyangwa ibitero mu Burundi, zikazorondera gutuma abo bose bazoba batyojeje bikomeye agateka ka muntu babibazwa.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta zunze ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ndabona mugenzi wanjye Alphonse ndayikengurukiye hagarutse hano muri studio agiye kubagezaho incamake y'amakuru. Alphonse, mikoroni yawe.
Urakoze Jenny, incamake y'amakuru twabashikirije nababwiye ko nubu inama nshinga amateka na nkenguza amateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibandanye ishaka gutohoza neza akantu kandi kugira ngo itahure neza iri muri ya masezerano ku irwanisho Ruhonyanganda Iran yagiraniye na bya bihugu rutura byo ku isi harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, France, Budagi, Urusiya, Ushinwa n'ingoma y'Ubwongereza. Twababwiye kandi yuko Perezida wa Somalia yamenyesheje ko atamatora y'abanyagihugu azoba muri uyu mwaka w'2016. Perezida Hassan Sheikh Mohamed yamenyesheje ku munsi wa gatatu yabibwiye iradiyo Ijwi rya Amerika ko kubera umutekano muke urangwa mu gihugu ciwe amatora adashoboka. Iyindi nkuru twababwiye nuko wa musumyi w'urusaku Jonathan Pollard w'umunya Israeli azopfungurwa mu kwezi kw'11 k'uyu mwaka. Uwo munya Israeli rero yapfunzwe kuva mu 1997. Ibyo rero ngo vyashimishije Leta ya Israeli. Uwo musumyi w'urusaku icari camupfunze nuko yakora mu gishata c'igisoda ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abasoda bakora mu mazi. Yari yaciriwe urubanza wo gufungwa zero akaba yahora atanga amabanga y'ingene iperereza rya Amerika rikora hamwe n'ingene ituma amajwi ajwangarara bimwe bita brouillage mu rurimi rw'Igifaransa mu gutuma tubona ko amakuru ibyo rero ngo barabruya mu karere ka Israeli irimwo n'ibihugu by'Abarabu. Iyindi nkuru twababwiye nuko indege za Turkiya zabandanije gutera ibirindiro by'abarwanyi b'abakurde mu buraruko bwa Iran no mu manuko bwa Turkiya. Aho ni nyuma yaho perezida wa Turkiya amenyesheje ko ibiganiro vy'amahoro hagati ya leta arongoye n'aba mugambwe PKK urwanira kwikukira kw'intara ya Kurdistan bidashoboye kubandanya. Hamid Dagoglu, ministre wa mbere, yari imbere yamenyesheje ko ibyo bitero ari byo bikomeye kuva bitangura.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu izina ry'abagenzi banjye bose ndabashimiye kwa mukomeza gukurikira ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu by'isaha naha tubisoreje kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Mbifurije mwese kugira ibihe byiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.